Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya ndwi ntwarante umwaka wa 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira Radio Nzamba hagati yakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira ihohoterwa rya kirimwa muntu nihagarikwa hadakurikijwe amategeko bibandanya byibonekeza mu Burundi abadomwa ko urutoki muri ayo mabi akabari abo mu nzego zitandukanye za leta nibonera kure ibyo byashikirijwe n'umushingwamanza Armere niyongere umunyamabanga mukuru w'ikiramwe Esos Torture mu nama yabiri Geneve mu Busuwisi mbere y'intumwa yigenga ishyirahamwe mpuzamakungu ONU araba bijanye no guhotera abantu hamwe n'ujejwe gukingira abaharanira agateka kazi na muntu ishavu ni ryinshi mu bakozi bo mu ishyirahamwe ryo kuvuzanya mituelle de la fonction publique biturutse kuri komite nyobozi iherutse kwiyongera imishahara basaba ko byuhagarara kuko biciye kubiri n'amategeko agenga abakozi ba leta na mituelle makuru ajanye n'indero abigisha bari barungitswe gukorera kure y'imiryango yabo basaba ubushiranganje bw'indero kubasubiza gukorera hafi y'ababo nk'uko ubushiranganje bwari bwabibemereye ngo kubera ubukene ntibagishobora kuronka ingene biyunguruza kugira baje kuraba imiryango yabo aya n'ayandi ni mukanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kwa ramutsa nongera ndabaha ni kaze hano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu ihoterwa rya kirimwa muntu ribandanya kwibonekeza mu Burundi abandi bantu nabo bagahagarikwa hadakurikijwe amategeko ibyo navyo bigatuma n'amabohero arengegwa n'ibitigiri bitekanijwe n'amategeko ibyo ni byashikirijwe mu nama yabereye Geneve mu Swisse imbere y'umuhinga yigenga mu ishyirahamwe ONU araba ibijanye no guhohotera abantu hamwe n'umuhinga araba ibijanye no gukingira abaharanira agateka kazi na muntu ishyirahamwe SOS Torture ni imwe mu mashyirahamwe yagwanya ihohoterwa rya kirimwa muntu mu Burundi ryarerekanye ko mu Burundi n'ubu agateka kazi na muntu kabandanya guhungabana Armeni yongereye umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe asigura ko berekanye ko amabi abandanya gukogwa n'inzego za leta harimo n'urwaruka rw'imbonerakure akaba avuga ko n'abajejwe agateka kazi na muntu babangamiwe mu bihugu bahungiyemo tumukurikire
twaronse umwanya rero kuvuga ivyerekeye isinzikazo y'agateka kazi na muntu mu Burundi aho twerekanye neza yuko ihohoterwa rya kiremwa muntu ribanana yibonekeza mu Burundi aho usanga abantu bahagarikwa ku bwinshi hadakurikije amategeko ibyo rero twaravyerekanye ko kenshi usanga hariyo abantu benshi mu bohero usanga babura icyo umwene bafungura neza abantu ugasanga barangirwa kujya kwa muganga hakabaho no gupfira cyane mu mabohero hariho benshi bari kwerekana ko barapfa bapfira mu bohero kenshi kubera baranswe kujyanwa kwa muganga kini nacho twerekanye ko ari isinzikazo gato y'akazi na muntu torture ivyo bikogwa cyane cyane n'inzego za leta umuntu aravye ugwego gwiperereza hamwe rufadikanije cyane cyane urwaruka rw'umunera kure ugamiye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD kuvyerekeye umuhinga yigenga wa ONU araba haranye gato y'akazi na muntu twerekanye neza yuko abantu hagati y'akazi na muntu bahura n'ibibazo bikomeye byerekeye guhagarikwa bagapfungwa byerekeye guhohoterwa aho bahungiye aha unovuga nk'igihugu cya Tanzania hama iki nacho mukabona neza yuko hariyo n'abandi hagati y'akazi na muntu baba bashaka kuja mu nama atandukanye hanze ugasanga ntibaronka amaviza byoroshe ibyo rero twabibabwiye kugira ngo nyine barabingene bavugana n'ibihugu bitanga ayo maviza babareke bagende kuvuga ayo maraporo n'ingende basanzwe bakora hama bigatuma neza bazoronka umuco kubyerekeye agati y'akazi na muntu mu Burundi ibi nabyo n'amanama bagiye turagirana n'abasanzwe bakorera ngai Geneve umbye gato y'akazi na muntu tubereka ikibazo cy'u Burundi ko ari ikibazo bakwiye kuza baravuga kuko uravye neza ingorane ziri mu Burundi ingorane zikomeye zifise icyo zifana n'ibibazo biri mu karere nk'igihugu cya RDC uravye ingene abasaho Burundi barungikwa mu gihugu cya RDC ivyo rero twagiye turabyerekana mu mibonano yose twagiye turagira
Imyidogo ni myinshi mu bakozi bishira hamwe ryo kuvuzanya mituelle de la fonction publique imvoniyo myidogo akaba ari uko komite nyobozi yerutse kwidugiriza imishahara ibyo abakozi ba mituelle bavuga ko biteye kubiri n'amategeko agenga abakozi ba leta na mituelle bagasaba ko byuhagarikwa inkuru ya Pafe Mudasigana
abakozi bishira hamwe ryo kuvuzanya mituelle de la fonction publique mu gifaransa Bidoga bavuga ko batumva ingene abayobozi bane bafata ingingo yo kwiyongera umushahara batiyumviriye abandi bakozi umushahara wabo bayobozi bane bakaba bavuze ko woduzwa bisunze ibyo ari byasabwe n'inama nyobozi mu mpera z'umwaka wa 2015 iyo nayo ikaba yasaba ko umuyobozi mukuru wa mituelle yohembwa inyongera ingana n'ibice 17% by'umushahara w'umukozi wa mbere ahembwa neza muri mituelle de la fonction publique abandi bayobozi b'ibindi bisata bya mituelle bagahembwa inyongera y'ibice 2 by'umukozi wa mbere ahembwa neza muri mituelle umuyobozi ajeje ubutunzi akaba yaciye asabwa gushyira mu ngiro iyo ngingo yongera ahembe imishahara ijyanye n'utwo turusho abayobozi bose uko ari bane ikiringo cyose bamaze bataronswa ubwo burusho nk'ibirarane baheraniwe bafatiye ku muyobozi umwe wese ibyo bikaba byateye amakenga n'agashavu abakozi mu gihe n'uburusho bahora baronswa iyo umwaka utashe batakiburonswa ikindi abo bakozi bavuga nuko ishyihamwe mituelle ibyihutirwa byo gukora atari imishahara y'abakozi ko ahubwo bari bakwiye gukora mu ntumbero yo gutunganiriza neza kurusha abanywanyi b'iryo shyihamwe bidoga kenshi ko badatunganirizwa nk'uko bikwiye uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe rwagerageje kurondera kuri telefone muganga Sylvie Nzeyimana umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mituelle de la fonction publique kugira ngo atange umuco ku makenga y'abarongoye ariko ntitwashoboye kumuronga
urakoze Parfe Mudasigana mu gisata kijanye n'indero agashavu ni kenshi mu bigisha barungitswe gukora kure y'imiryango yabo mu mwaka wa 2017 bavuga ko ubushikiranganji bwari bwabemereye kuzobasubiza gukorera hafi y'imiryango yabo ariko ngo bararindiriye amaso ahera mu kirere uno munsi bavuga ko badashobora kuja kuraba imiryango yabo kubera ubukene barimo butuma badashobora kwiyunguruza gushikayo basaba ubushikiranganji bw'indero bubijejwe gutorera inyishu ico kibazo ni nkuru tubaza Jean-Georges Kibogora
abari mu bidoga n'abarimo barumise gukorera kuri imiryango yabo mu zindi ntara z'igihugu aho hakaba hari mu mwaka w'ibihumbi 2017 abo barimo bavuga ko ubushikiranganji bw'indero bwari bwabemereye ko mu nyuma bazobasubiza iyo bahora bakorera hafi y'imiryango yabo ariko ko barimiriye ko bija mu ngiro barahebura ubu imyaka ikaba ibaye 8 uno munsi bavuga ko baraje ubukene barimwo badashobora kuja kuraha imiryango yabo narya ngo hasanzwe hari ubukene bw'igitoro butuma bigorana kwiyunguruza basaba ubushikiranganji bw'indero gutorera inyishusho kibazo gisa n'icyabaye ndanse
ubushikiranganji bw'indero buratanga akazi mu ntara zose z'u Burundi ndetse no mu makomine none rero basaba yuko ubwo bushikiranganji bwafata ikibazo cyabo mu ntoki agatunganirizwa kuko baraneza amakete ntiyishyurwa ubwo bushikiranganji bwaratanze nimero wasapu ngo barungikire umwidondoro wabo kuri iyo nimero y'ubushikiranganji ariko gushika n'ubu nta nyishu ihumuriza bararonka agashavu ni kenshi kuko ntibagirana ayo bakira n'ayo babira kuko bataye imiryango n'ubuzima bw'ubungene buzinze n'ubuzima bwo kwiyunguruza murabona ko bidahumuriza none rero turasaba ubushikiranganji bw'indero yuko yofata ico kibazo mu ntoke akabahumuriza akabatunganiriza kucho akazi kagenda neza n'umwimbo ukagenda neza
uganda gwaranjye inzamba gatika kawe twarondeye abarumwe bushikiranganje bw'indero kugira ngo batange umuco kuri ayo makenga yabo barimo ariko ntitwashoboye kubaronka mumenya ko muri uwo mwaka w'2017 mumenya ko muri uwo mwaka w'2017 abarimo batari bake barungiswe gukorera mu yindi mihingo y'igihugu muntu mbere yo gusaranganya abarimo bake bariho kugira ngo amashuri yose y'igihugu ashobore kuronka abarimo abarimo batarabwa niyo ngingo barabarimo bafite imyaka 50 irenga abagendana ubumuga butandukanye abigeze gushingwa amabanga mu bya politiki n'abari mu nzego nyobozi z'amasendika
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
rw'intwara nte numunsi mukuru muza makungu wahariwe umuhora internet sur uyo munsi ushitse mu Burundi abanyagihugu biduga ko bigoye gutuma tumana ko bakoresheje uwo muhora bavuga ko iyo urungitse ubutumwa kenshi ngo ntibikunda ikindi gihe bukagarukira mu nzira baranatanga akarorero aho mu minsi iheze byanse ko umukuru w'igihugu yitaba inama y'abakuru b'ibihugu muri aka karere ku rubuga ngurukana bumenyi umviriza bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na radio inzamba agateka kawe
mu rundi na bya internete mugaba uwuzi onyine utelefoni umuntu kuri apele WhatsApp ntibikunda Jeba siguriye ngo bibarangire ari se fyarishe moje tukino vya connection uko igihugu kirije make niko internet yo yikweka sinimwe bwe mu bikurikira nayo kwa internet muro iza connection twara hefye lewo ukendura mu mutore zana baji bagiwe ikarikari kana vya internet nayo waje
kwe mwishimu za makungu wahariwe uwehinda kwa mkana mwenye aliwe njame kwepe awanejibu la Burundi kwa mshini hauti wa gabi mwishimu mkuru ushite mgire abu Burundi watu etera meti da kuhi nyeto geno vayu kono kuwa isa nabaho kuko amarezo alashua kumarezo chesha taya hari wajira po yanumu kubiga chisha muda hegeje wajiku utuma jivuge embe uguga video na yunguruke akamara maza ingangamaru mbitamiyo visi yuko numukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi byanse ko akurikirana inama yari kibera mu bindi bihugu yamutumiye ashyira kuri video conference bavuga ngo harabwanyiza video conference ingangamaru yuko muribuka yuko byanse ko bavugana icyo ni kimenyetso ndamusiga kera ariko mu Burundi ata internet ihari
tunavuga ko bidateye imbere kuko abarundi benshi urabzi ko arabira imizi bya internet ntacu babizi ko ikoresheza bamwe bamwe telefone dusanzwe ibyo bintu by'ama internet ntacu babizi ko nakitoye yego hanyuma bake nabo bayikoresha sensashani mu bisagara baragira ikibazo cya connection yego imihora aya masosiyete y'ubutumwa tubonako batanga internet batanga amakonekisiyo kugira ngo bashobore gukoresha internet nayo umengo nabyifatamo neza n'ikimenyamenya umushikiranganje uri gutuma tubonako amakuru yakoranije arababwiye ko bagerageza kugira ngo abantu bakeneye gukoresha internet baronke konekisiyo bitagoranye ariko gushika ubu umengo nta kirahinduka sinzi ingorane baba bafise mugabo amatuka nsumira nabo ngo bafise ikibazo cy'umuyaga nkuba ntibaronka ibitoro byo kugira ngo amantene yabo akore neza
ishyirahamwe PACSM risaba leta gushyira uburyo bukwiye muri icyo gisata kiri mu bisata bikomeye bigize inkingi y'iterambere ngo ni naho abagwizatunga bo hanze bazohurumbira kuzana imitahe yabo mu gihugu tega amatwi Faustin Ndikumana n'umuyobozi w'ishyirahamwe PACSM
bwa mbere uravye tumana ko ry'amakuru rigezweho ifatira kuri ubwo buhinga ibijanye no kumenya amakuru actual information ifatiye mu ubwo buhinga usubijamo na education abantu baramenya ibintu n'ibindi bifatiye kuri ubwo buhinga ngarukana bumenyi ama service yaba ya leta cyane mu bikorwa twashaje n'ahandi arakomera cyane ha mu by'ubuvuzi ibintu byose usanga ari interneti ibintu byose bujanye n'umuka mwiza mu by'ubutunzi amirimade za fere bifatira kuri uwo muka bujanye n'iterambere w'ubuhinga ngurukana bumenyi aha mu Burundi rero twokwira kuko dusara bakiri inyuma deficite icyo bita connection mama byama byoneka nibaza yuko cyabwo kintu ca mbere cyo kwihutirwa nimwe tuvuga ngo ambere no za fere n'ubwo ngo umuka muzobwira abaguzi atunga bigize imitahe bakore icyo kirahambaye gose leta ivuga ko ifise muri ryacyo bita ngo programme umugambi ngo wo guteza imbere icyo gisata iyo strategy yaragiyeho mugabo kubera atasuzuma riguma riba n'uburyo bashizemo ico usanga iterambere ry'ubwo by'icyo gisata kikiri inyuma n'ejo bundi byaragarutswe ko kw'icyo gisata mu Burundi kikiri inyuma gato kitari ko kirafasha mu bijanye n'iterambere n'inge n'abantu boshobora gukora ibintu bifatikije ubwo buhinga nibaza rero yuko mu bijanye n'ama infrastructure ibikorwa remezo bikomeye leta yoshiramwo amafaranga izokoresha coje imbere cyane kuko urabona ubutumba mu bintu by'uko niyo habaye impinduka cyane iyo bariko baragera mu bya revizo bigete ibijanye n'amafaranga aja muri icyo gisata utusanga bica bisa n'ibititaweho bikwiye bigaheza bigaca bigira ingaruka zikomeye mu by'ubutunzi
nunga ha duce dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ngashimira nabagenzanje umwe wese kugiti ciwe bamfashije kujya batorokaniriza mugire aho muba mwubahwe mubanye no mubyanyu na gahwane